mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti wakunze mwiteza wa matuki vigani rovzira jiju gya Amerika risamina na Washington DC mukinundi numu kinyarwanda na mwisi ya gata na mwikumena joe diani na hazwe ndongo ya makuru tuwafiti ya Amerika no kanya zime zime mungi ngo ziagize impunzi nshasha z'abarundi zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishami rya ONUBI bitaho RCR kuziha amafaranga yo kubaka amazu yo kubamo.
Ibyo bashaka cyo twosaba nuko mutwerekeye banza tukubaka hanyuma amafaranga yacu bakatuhereza ntibatugire nkabo tuhasanze bamaze hafi amezi umunani batarari kwa mahera yabo.
Uyu ni umwe mu mpunzi nshasha z'abarundi mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi yose iza gutangura amasaha make ari imbere. Turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nainda liche kumasonga nkitangura hasigaye amasaha make ngo inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi izwi ku izina rya G7 itangure ibikorwa byayo mu gihugu cy'u Faransa. Ingingo nyamukuru izosuzumwa n'ubusumbasumbane mu banyagihugu hagataho amashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike batunganije inama yabo bwite izoca ijya nino ibibazo vyose bitandukanye bitazovugirwa mu bategetsi ba G7. Umwe mu bavugizi b'ayo mashyirahamwe Sebastian Bayer yabwiye umenyesha makuru Jugi Amerika i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana impamvu bashimye gutunganya iyo nama yabo.
On organise un contre-sommet
twateguye inama inenga iriya ya G7 ntabwo izabera i Biarritz neza izabera mu mijyi ya Andai, Irun na Irune mu birometero 30 mu majyepfo ya Biarritz hagati ya gace ka Basque yo mu Faransa na Basque yo muri Espagne. Iyo nama yacu yateguwe n'impuzamashyirahamwe ebyiri, impuzamashyirahamwe yo mu Bufaransa ihuriwemo n'agera kuri 50 n'impuzamashyirahamwe yo muri Basque ihuriwemo n'amashyirahamwe 80. Tumaze rero amezi menshi dukorera hamwe amashyirahamwe y'amafaransa ayo muri Basque n'andi mpuzamahanga dutegura iyo nama izaberamo ibiganiro mpaka n'inyigisho zikangurira imbaga kuva ku wa gatatu kugeza ku wa gatanu. Hakazaba imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Ndaye ku tariki ya 24 maze ku cyumweru tukazigabiza uduce twose two mu mujyi twahariwe abaturage.
None se muri iyo nama yanyu ni ubuhe butumwa mushaka kuzatangiramo?
Igitekerezo dufite nuko Emmanuel Macron ashaka kwitwaza iriya nama yateguye kugira ngo agaragaze imitegekere ye amaze iminsi ashyira mu bikorwa. Twebwe rero dutegura inama yacu twashakaga kwerekana ko iriya G7 nta nyungu z'abaturage ihagarariye, kandi rero bigaragarira no mu ngingo nkuru izigirwa muri iriya nama kurwanya ubusumbane. Urumva rero ko ari nko kwishongora bikabije kubera ko mu gihe ibyo bihugu nabo bakuru babyo bakomeje gushyiraho imitegekere itsimbataza ubusumbane, imidugararo hagati y'abaturage no kutabungabunga ibidukikije. Mu gihe rero bavuze ko bagiye kwiga ikibazo cy'ubusumbane, dusanga atari bo bari bakwiye kukiganiraho kubera ko hari amashyirahamwe y'abakozi n'andi asanzwe ashobora kugisuzumana ubushishozi kandi agatanga umuti w'icyo kibazo cyibasira abantu n'ibidukikije.
Ariko uravuga kwishongura bikabije kimwe n'ubusumbane, ariko iyo urebye usanga ibihugu byatumiwe muri iyo nama ari ibihugu byateye imbere muri demokarasi kubera ko abakekwaho kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'Uburusiya ntibwatumiwe. Ubwo se uko kwishongora kuri he?
Aho kwishongora kuri nuko dufashe nk'urugero rw'Ubufaransa, hari abaturage 9 million babaho munsi y'igipimo cy'ubukene. Iyo ni imitegekere imaze amezi yarashyizweho mu Bufaransa, ariko ni imitegekere itubaka ahubwo isenya ibyari byarashyiriweho guha abaturage imibereho myiza. Ubwo bwishongozi nuko inama ibaye mu gihe abantu nka Salvini abuza bimukira kwinjira mu Butaliyani bityo bagapfira mu nyanja ya Mediterane. ubwishongozi ni ugutumira ibigo mpuzamahanga bikora ubucuruzi ariko bikaba byarananiwe mu gihembwe cya mbere cy'umwaka kwishyura miliyari 513 z'inyungu ababishoyemo imari. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ukwishongora.
None se mwasubiza iki abavuga ko mumeze nk'abakwirakwiza imitekerereze y'iriya mbaga yigaragambije kakahava mu Bufaransa bariya bitaga les gilets jaunes bashati kote z'imihondo?
Alors effectivement c'est le contre-sommet réuni
nibyo koko iriya nama twateguye ihuje amashyirahamwe atandukanye kandi hari rwose ikibanza twageneye les gilets jaunes. Abo bantu bigaragambye bambaye ubushati n'udukote tw'umuhondo bagaragaje ko mu Faransa hari ikibazo cyo kudasaranganya umutungo. Benshi muri bo bavuga rwose ko kiriya kibazo cy'ubusumbane kigomba gusuzumwa. Niyo mpamvu twabahaye urubuga kubera ko n'ubwa mbere byari bibaye mu Bufaransa muri iyi myaka ya vuba kugira ngo bashobore kujya impaka bifashishije inama kandi twifuje ko itaba mu rugomo ariko ikavugisha ukuri.
Amajwi ya Sebastian Bayeul yaganirije ijwi rya Amerika mu Bwongereza yari kwasubirwamo na mugenzi wacu Edi Gwema. Sebastian Bayeul tukibutsa ko avugira abatunganije inama izoba iri kwibera umwanya umwe na G7. Hanyuma tukiri kuri vyo nama nyene tuributsa ko ibihugu bigize G7 ari Canada, Ufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika. Mu bihugu vya Afrika vyatumiwe harimo Afrika y'Epfo, Burkina Faso, Misiri, Uganda na Senegal. Nena babwiye tugitangura kandi impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo zisaba ishamwe ryibitaho HCR kuziha amafaranga yo kubaka amazu yo kubamo. Ibi zabitangaje ubwo HCR yatanga telefone 114 ku miryango mishasha iri muri iyo kambi mu ntumbero yo gufasha izi mpunzi kubona uburyo zizoza zirarungikirwa amafaranga y'inyubako. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Murongwe Vedaste Ngabo.
Ishyirahamwe rya HCR ifatikanyije na sosiyete y'itumanaho Vodacom batangaza yuko izi telefone batanze ko ari 114 kuri imiryango y'impunzi z'Abarundi imaze amezi abiri ivuye mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Mungemonge zizafasha izi mpunzi kwakira amafaranga yo kubaka amazu binyuze muri gahunda ya CB Cash Intervention. Hakizimana Claude ni impunzi yavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira arashimira ishyirahamwe rya HCR ryabahaye amatelefoni ariko agaragaza yuko atewe impungenge n'uko hari abasanganywe izo za telefone ariko bavuga yuko batarabona amafaranga bemerewe na HCR.
Kibazo dufise ngaha kuba twaho amatelefone habo twasanzwe bafise umwaka wose batararonka na rumwe mu matelefone yabo n'abandi bamwe baramaze kuronka gatatu abandi bamaze kuronka rimwe hamwe n'abandi bamaze kuronka iryo rimwe amahera atarakwiye isaha n'akakanya abafundi bagomba kubasaba amazu bubatse. Twebwe bashaka ishusho twosaba n'uko botwereka ibibanza tuku ubaka hanyuma amafaranga yacu bakayatuhereza ntibatugire nk'abo tuhasanze bamaze hafi amezi umunani batararihwa amahera yabo.
Harerimana Inosa ari mu bamaze umwaka wose bahawize za telefone zo mu bwoko bwa smart na techno zatanzwe na HCR ifatikanyije na Vodacom. Ahamya yuko nyuma yo guhabwa iyi telefone iyiwe yagize ikibazo cyo kuba yasoma simukarte bityo bituma ubufasha bw'amafaranga y'inyubako butamugeraho.
Kese mbona ko nuzeho abafundi ko nakomeza bambaza amafaranga ariko nkagura kuri uno bishwa kuko nabwiye ati murinde kate simu ni yakora nzobariha ari uko nange ndayarose kuvuga ndacyategereje abo barungitse babigejwe muri MPesa maze kubitu ni chulo nyishi kuna chubigera wa marira kushikana uno mwuzi kate simu nge nikora jeno sabako muri make abo bantu batumye kugira ngo barutunga nvize kate simu koboza kugira ngo babikore mu buryo bwiza umwe wese afise ikibazo cha kate simu kugira ngo ikore amafaranga yinjire nk'abandi kuko novuga nk'ikombo ya 27 2089 twigeze turonka amahera badusimbye bahereza baje mu nyuma ikombo ya 30 hafi n'imwe bose bararose mu matafari ariko tugiye ntitwigeze turonka n'umuntu n'umwe na kate simu zacu zirugaye ntitwibaze ibyari.
Ubusanzwe ishyirahamwe rya HCR ryatangaje ibikoresho byo kubaka amazu ku mpunzi nshasha zo mu nkambi ya Murongwe hanyuma rikohereza amafaranga impunzi yo kwishyura abafundi bazubakiye ariko kugeza uyu munsi hari impunzi zitarahabwa ayo mafaranga zemerewe. Batunga kwishate Venasia n'umwe mu bamaze umwaka wose bubakiwe inzu ariko ntarahabwa amafaranga yemerewe n'ishyirahamwe rya HCR.
Byarante ikibazo cyane kuko umufundi yayubatse ni bihe byose duhuye amambwira yuko azoza kugarama nkamenya iyomba kandi nanje ndabiravye nkabona ntazomugwanya kuko yarakoze araruha harimo kwikorera ibiti harimo kuza kurondera amashanga je nubatse mbere n'amashanga batakiyatanga je ibyo bintu rero ndabiravye mbona neza babijejwe bakwiye gukora ico kibazo bakagikura mu nzira kuko tuzohava dusubiranamwo n'abantu bubatse ayo mazu.
Ubuyobozi bwa Serbo buvuga yuko buzajya bwohereza amafaranga muri ayo matelefone bwatanze ku mvunzi z'Abarundi bukoresheje uburyo bwa M-Pesa aho aseri zagitanga amafaranga mu buryo butatu mu gihe impunzi zaba yerekanye ko yujuje umusingi w'inzu no mu gihe impunzi zaba yujuje urukuta rw'inzu ndetse no mu gihe cyo gusakara aho aseri zazayishura amadolari ya Amerika 155 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 4x5 n'amadolari 310 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 8x4. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongo y'umutare kiva amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe we urakenuye mugiye mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kumvikana indyane za politike canke ukushamirana hagati y'abari mu migambwe itavuga rumwe abanyepolitike baba abari muri leta canke abatavuga rumwe na leta basanga ari kubera ko politike abantu benshi bayisangamwo ubukiriro bakayibonamwo agakiza. Inkuru tubaza mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana.
Mu gihugu cy'u Burundi ikiringo c'imbere y'amatora cama kirangwa ahanini n'imishamirano kandi n'ubu niko biri. Hirya no hino muri kino gihe himirije amatora y'umwaka w'2020 havugwa ukutihanganirana hagati cane cane ya CNDD-FDD na CNL. Iyo ngendo yaribonekeje no mu myaka yahera haba mu matora y'umwaka w'2010 abahurikiye mu gambwe FNL wahindutse CNL uno munsi bishwe ku bwinshi mu ntara ya Bujumbura. Mwaka w'2015 naho abiyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza benshi barahunze abandi barafungwa abandi nabo baricwa. None byo babiva kuki mu Burundi mu gihe mu bindi bihugu byatsimbatayemo demokarasi icyo gihe aricyo kwirimbura abanyapolitike bakerekana icyo bakoze bongera batanga imigambi bagiye gushira imbere. Gaspar Kobako yigeze kumushikiranganje ubu akabavugira umugambwe CNDD amenyesha ko biva ku bukene abantu bose bagashaka kwirukira muri politike kuko ariho babibaza ko bazokura uburaro n'uburamuko.
Ntarindi soko tuvomamo kugira umuntu ashobore kubaho abenshi babifata yuko boca muri politike kugira ngo bashobore kubananya kubaho cyane gutunga akacaba ariyo nkomoko yo kugira agire bati leta nibwo buzi yitanga akazi ntakoresha kubaho. Niyo umuntu aje ku butegetsi acagomba kugira ati ahubwo reka ndabwumire ko uko nta yindi nkankamwa mfise nabandi bace baburiramo wagenda ku rubuga uti reka nanje mviganwe ndondere bati zamura ko bitujya nta byuru mutwe izo nizo nkorane ivyo tubona ka mwiri gucacu.
Felicien du Burundi arongoye runani rw'imigambwe yemeye mu Burundi Forum pour les partis politiques amenyesha ko ico cuka kibi cama cibonekeza imbere y'amatora kiva ku banyapolitike bacanishamwe abantu mu gukoresha iterabwoba n'ibihuha.
Abanyapolitiki bamwe hageze mu matora bashaka kwerekana ku mengo hari uruhagarara ntibyatiza kumera uko ahubwo batiza kuremesha bene gihugu abanywanyi babo batahugurema kugira ngo twitegure neza amatora akurikira. Abanyapolitiki turakwiye guhindura ingendo muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajambere muri politiki niho babona ku mengo hari ubuzima atagiye muri politiki abona ku mengo arapfuye. Nicyo gituma bagira ibyo ati nokoresha iterabwoba nokoresha ibihuha bizotuma nshika kuco nshaka.
Ubukene mu gihugu ubushomeri mu gwaruka bituma abantu baryanira ibya politike kuko ariho babona ubukiriro bikiyongera ku banyapolitike bakoresha inzira zose kugira bagumane ibanza bafise kuko ariyo nzira y'ubutunzi. Julien Nimubona umwigisha wa kaminuza yanonoseye ivyigwa vya politike abona ko mu gihe umwimbu utagwizwa mu Burundi indyane za politike zigoye gutorera umuti.
Ikintu cya mbere gikomeye ni uko politike ntitunze abantu, abandi batunzwe n'umwimbu batunzwe n'utwabo, ariko ngaha politike n'utwo twawe ugomba gukora usanga yatwinjiyemo. Politike yo ntitunze abantu ugasanga bose birukira politike. Urabona ubukene buri ngaha muri iki gihugu, urabona ubushomeri buri mu gwaruka bwose buhombera politike ugasanga ruhota umutwe mu mugambi n'uriya kugira ngo buronge ubuzima. Aho rero abanyepolitike bakwiye abantu batakimenya bakikorera bakiteza imbere usanga rero bazingazinga abo bantu kugira ngo babandanye babayoboka maze babandanye biganza. Icyo ni kintu cya mbere gikomeye cyane kuko hari mu bihugu bya Buraya ahantu hakinda demokarasi habanje gutera imbere ubutunzi imbere y'uko abantu bahurumbira politike ngaha biyacuritse umuntu yiruka muri politike kugira ngo atunge kugira ngo ibyajya n'ibyanywa.
Félicien du Burundi ahanura abanyapolitike guhindura ingendo bakamana ntaryo bakoresha imvugire mesha.
Akamare no tera nuko abanyapolitike twahindura ingendo hanyuma tukavuga ururimi ruremesha ururimi ruhuza abarundi abanyagihugu ntiboja mu bahagara no babwira yuko bobo bobandanye ibikorwa byabo iterambere. Abanyepolitiki bobo barafise ibyo babwira abanywanyi babo abo bene gihugu nabo nabo barazi ubwenge bazoraba ubabwira byo n'utababwira.
Julien Nimubona amenyesha ko igihe cyose abarundi bazobona ko politike ari bwo bukiriro bwabo indiane z'imbere y'amatora zizokwamaho iterambere naryo ntibizopfa ribonetse kuko abo bahurumbira politike kenshi bajanwa no gusahura mu gihe abandi baje muri politike kugira bateze imbere ibihugu byabo akanashigikira mbere abigenga bari mu bisata byo kugwiza umwimbo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye ucukuregwa mu ngata na mugenzi wacu nga Washington DC Fidel Niyongabo agiye komiza vya politike y'u Burundi mu kiganiro amaze kugirana na Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba ari cegera cambere c'umukuru w'igihugu bagiye kuganira ku ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza aheruka gushikiriza inyuma y'imyaka ine ari muri manda itari kwiravugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Akabazo ka mbere Fidel Niyongabo yabajije Frederic bamvuga inyumvira nuko ngene yakiriye iryo jambo nico arikuyemo.
Kubwanje nakuyemo ivyumviro bishika bitanu. Icyumviro ca mbere mu gihe twemirije amatora ni jambo ryo kwiyamamaza ryo kwamamaza umugambwe wiwe kuko arerekana ayavuga ibyo yakoze ibyo yaranguye. Ukirundi bavuga bati umugabo avuga uko yagenze ntavuga uko yaguye. Uwo byavuze mwumvise ko atakiri na kimwe yavuze cyagenze nabi ko n'ibyagenze nabi byavuye ku bandi bitavuye kuri CNDD-FDD cyangwa bive kuri we ubwiwe. Koko mwibuke ibiyimvuru yabaye mu 2015 byari bivuye ko agiye guhaga ubutegetsi ubugira gatatu kandi amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro yakomoka ko byaradumubuza ariko aravuga ati genda ahani mwagira mugatera ubwo akaba bakabona abantu bapfuye nakayi nko kunywa birasanzwe jewe tocatini bandamiriza mugabo biraheza biramugora abanyagihugu asanga bagavye ntibamwemerera ko agira ibyo ari yipfuza. Ibyo byateye mvururu ariko icyo ntakivuga. Icya kabiri nkuramwo ni uko yiyeza ukamenga ibyabaye ntarimo narimo ndabivuga uravye ubusuma bwibuba ubwicanyi buba ubeshi buba inze abose uravye ingene biba aba bantu biba ubutaka bw'igihugu womenga we ntarimo arabiraba akabirenza ko roho rw'amazi. Icya gatatu aremera ko azogenda mugabo uko kugenda kwiwe tuje tubiteza amaso ngira azogenda ariko ndazi ko atazokwemera kugenda atari hagufi yabwo nubwo azogenda bazomugiza ikintu abe hagufi yabo. Yikurikira aravuga ati jewe ndagiye narihaniza agagisha abagiye politike nko kumenga wese umunye politike ni umunye politike mukuru kandi biriko biraba
nivyo nashaka ndababaze ko yavuze ko ngo hari abantu ngo bifatanije n'abanyamahanga ngo kugira ngo bageramire inzego z'igihugu kubwanyu mwibaza ko avuga bande.
Uwo niwe yari kwishyura icyo kibazo kuko ni babazi njyewe ndimo ndamubeshera nkumbure. Ariko umva avuga n'aba bantu babahunze igihugu n'aba bantu badomakuru toke ibintu biba nabi mu gihugu abo nibo yita uko nibatazira uko ariko uwo kimubaza neza wengira ngo niwe yocishura neza kundusha.
Ya menyesheje muri iryo jambo ko umugambi wo gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubutungane kuri bose ko byagize intambwe mu gihugu niko mubibona.
Nibaza ko naho ntari mu gihugu ibya mu gihugu ndabikira ndabikurikira ku munsi ku munsi hari uburorero butari buke bwerekana ko ayo mahoro n'umutekano avuga siko jewe ndayabona bisigurika amahoro amahoro so kuvuga ko ari ukutumva inkoho ziturika amahoro so kutumva ko hari abantu bashamiranye hirya no hino kiranoneho mu gihugu cy'u Burundi amaraporo turonka ya SOS torture arerekana ingene abantu bapfa mu ndwi ku kwezi ibitigiri biratera ubwoba ejo bundi mwarumvise abantu bagiye mu nama ngo nuko ari mu magambwe senere imuyinga bagataba bagahura n'imbonera kure bitwaje imipanga n'amahiri bakabakubita mbere umwe akicwa n'imipanga twarabonye amafoto banayo n'amahoro erega abantu baraye inzara erega abantu bari muri shwe na malaria erega abantu babuziye baje niyo bapfa bagere bicwe n'ubukene nubwo atankozi baziriko ziravuga n'amahoro bafise mu mutima bisigure yuko amahoro avuga siyo jewe mvuga ubutungane kuri bose abari bagiye yuko tumaze imyaka habonetse abapolisi barasha abantu ku mugaragaro kandi ntibakurikiranwe ejo bundi uwo muntu yaraye atuma uyu muntu burya uzoraba namba baramufashe azamayo urume umwanya urume rumara ejo bundi hari umuntu uzenya mu kumpanda wa muntu yica umuntu ku mugaragaro isinzi ry'abantu ryarashwe barutse ryumva urubanza bamucira bacye bavuga ngo turamwejeje abantu bose bagwa hasi ubwo butungane n'ubwayo utari kumwe n'ubutegetsi nta butungane ishobora kuronka
yavuze ko abanyepolitike bokwirinda kubiba urwango mu gihugu ho muhavuga iki
na bwa mbere navuze ko ntatandukanya atabunza gutandukanya abanyepolitike nawe kuko abanyepolitike ashaka kuvuga abantu b'imigambwe nawe yari umukuru w'umugambwe yani yari umuhuza bakamutora nk'umukuru w'umugambwe mu nyuma ka umukuru w'igihugu ntiyaciye atakaranga ka politiki umunyepolitike n'umunyepolitike rero kuko ibyo ariko arakora ni ukugira ngo agume ku butegetsi ni ukuvuga rero n'umunyepolitike ibyo arimo arabwira abantu ati mwirinde amacakubiri nina ninde yigisha amacakubiri uwo azumva yigisha namufate kandi amwagiriza kumubeshera ati we wavuze ibi twese tubyumve maze ntahishase imukubite mu gahanga ati wawe ndi wagize ibi warenza karindwi warenza amategeko agenga umugambwe ngo ntidushaka ko avuga mu majambo mwe nayo ni nko guteranya abantu atabafise yagiriza cyangwa atabafashwe ngo yagirizwe kiragira ko umukuru w'igihugu mu ijambo bavuga abavuga hinyika n'abavuga tomo aravuga ati naka yagize ibi kandi ubutungane buri ko burabikurikira ejo ni agasubira azohanwa hisunzwe amategeko niko umukuru w'igihugu avuga adateranya abarongoye
tuza ku mirongo ya telefone dufite Louis Michel uratwumva
ndumva cyane muvandi
uhamagaye urihe
ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda
ufite icyumviro ikibazo ubaza umutumire
ndite ikibazo rwose nshaka kubaza nyakubahwa Frederic bambuye inyumvira ariko reka mbanze mu shuri
arabumva
Frederic ndagira ngubaza akabazo na akabazo kamwe gusa konye kandi kagushiye njyewe ndi mu Rwanda rwose ntabwo ndi Burundi ariko hagatana yigeze kumva yuko uriya mukambwe yari yavuze ko atazongera kwiyamamaza muri imanda iri hafi sinibiba mbivuze neza mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi ariko noneho narongeye numva ko ngo noneho yavuye kwizima nawe aziyamamaza Frederic mbizi ukuri wowe wibere no hanze ubizi kundusha ese koko uriya mu perezida koko azongeye kwiyamamaza cyangwa se yabyihuriye akandi kabazo ka kabiri ariko ze Frederic ubundi abakuru b'ibihugu bajya bacyo bakavaho bamara kuvaho wajya kubona ugasanga barimo barakurikiranwa ugasanga barakurikirana imitungo ngo yaba iri hanze ugasanga barakurikirana ibindi bintu baba barakoze ese nyako wa Frederic uriya mu perezida ushaka gucyura igihe niba azagicyura kuko cyane bazongera kwiyamamaza mbega gusa cy'igihe hari ikintu yabazwa mu Burundi mwavuga muti ibi n'ibi arabibazwa urakoze Frederic bambuga inyumvira urakoze neza wa munyakuru we umpaye umwanya mugire amanywa meza ngo muri Amerika
urakoze umwishyure Frederic
mutazongera kwiyamamaza mu bisanzwe dufatiye ku byamaze kuvuga kabi gatatu kose avuga ko atazongera kwiyamamaza ngo arongere gutwara Uburundi kandi akongera akavuga ati nibi ntaranguye ubutonsubira mu ngata azoheza birangure aha rero hari inzira zibiri niya bavugisha ukuri kuko arashobora kubabesha niya bavugisha ukuri akagenda ni byiza mbere yagiye atevye kubera ko yagenda mwaka 2015 ibibazo dufise ubu byari kuba tugije Uburundi ibitari bike icyo ni cyambere cha kabiri ashobora kuvuga ati ndagiye mugabo akavuga akashinga urwego aho ategeko mukuru w'igihugu abaje turabona kumwe kwa ko muri ko muri ntuzenya Irani hariho umukuru wa religion ari wategeko mukuru w'igihugu byose mukuru w'igihugu atowe ariwe yemeza ko yatowe burya nibaza ko amaherezo uyu nkuru nziza ariyo nzira ariko arafata avuga ati sinagumyeho mugabo kandi bariwe ategeka icyo kintu mu gikurikirane hanyuma kibazo cha kabira mbajije abajije ati mbega ari ibintu yo bakurikiranwa ko ibintu yo bakurikiranwa ko ni byinshi cyane nagira mbibutse uyu Louis Michel yuko amatohoza yaba yagizwe n'abahinga barungitswe na Nations Unies basoye ugwegeranyo cyo kigeranyo kikavuga kiti mu bantu bariko baronona batoba umutekano mu gihugu bononera agateka kazi na muntu mu gihugu uwa mbere ni inkuru nziza mu byibuke neza icyo ni kintu gihambaye cyane mu matoza arimo rimwe za CPI baravugamo inkuru nziza amatungo yanyurujwe mu gihugu uravye ibintu afise bakazimo baza bati mbega wabikuye baraje mu mushahara wari ufise nibyo byose ratinya ati mbega ijo ningenda nzoba wande bazohava bashira imbere ya cyane cyo gituma mwene abakuru b'ibihugu batinya kuva ku butegetsi kugira ngo bavuge bati bikingire babona bati kwikingira neza no kuguma ku butegetsi batakigumaho naho reka turondere umuntu yo dukingira gusumba abandi bose
dufite kandi Okero. Okero uratwumva?
Ndabumva neza.
Ikibazo icyumviro
icyumviro cyangwa intwererano?
Yego.
Ntabwo tumenyereye ko muri ibi bihugu bya Afurika ibyo kuvaho kwa perezida hamwe na bamwe biraguye by'ukuri perezida w'u Burundi ntabwo ari we wa mbere utangaje ko azarekura ubutegetsi twarabibonye muri aka karere k'ibiyaga bigari aho abaperezida hamwe bajya bavuga bati tuzava ku butegetsi igihe cyagera bagahindura itegeko nshinga ntibave ku butegetsi kindi Afurika akenshi kiyoborwa n'abaperezida b'abasirikare bafashe ubutegetsi baciye mu ishyamba bamara gufata ubutegetsi bagakomeza kugirira nabi abaturage bakarwanya bo batavuga rumwe ikindi ntabwo bishoboka ko ashobora kuva ku butegetsi ko mbibona kubera turacyari mu buroko y'abasirikare kuko mbona nta musiviliyani zishobora gutegeka ibihugu atari umusirikare kubera ko n'iyo yavuga ngo avuyeho perezida Nkurunziza undi wajya haraba ari mu kwaha kwe turi kubibona muri Sudani aho perezida Bashir agaragara nk'umuntu ufunzwe ari mu maboko ya gisirikare mu buroko ariko atari byo ahubwo bigaragara ko Bashir agikunze muri Congo biragaragara perezida uriho Tshisekedi nawe ntagaragara nk'umutegetsi nyakuri kubera aracyari mu kwaha kwa Kabila Joseph Kabila
yego
ibyo ndandize mvuga ngo no vote no confidence amatora muri Afrika.
Murakoze turabashimiye kuri icyo cyumviro cyanyu. Icyo cyumviro cya Okero mukivuga kuri iki Frederic?
Ibi byumviro bya Okero nibyo nibizima kandi nibyukuri nta kinyama kirimwo. Abaperezida benshi mu ako karere baravuze bati tuzogenda ariko mu nyuma bagaca bahindura n'amatariki y'amavuko yo ibwirizwa nshingiro ryabo ribabuza kubera imyaka hanyuma ugasanga bimwe bavuze ngo bazogenda babivuze kubera imbo za politiki gusa za propagande hageze ko bagenda bakaguma ngaho.
Nuko rero yari Frederic bamvuga inyumvira yigeze kwicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho bari koragaruka ku ijambo riheruka gushikiriza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yemeje ko muri manda arimo itariki iravuga ko rumwe na bose amaze gushika kuri bike. Frederic bamvuga inyumvira yaganira na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ikiganiro gikwiye mushobora kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse ikiganiro muri isanga dushimire Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Justin bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma je mumva nayo kandi bashikiriza makuru y'ibiganiro by'uno munsi na Ediane Nahazwe bino biganiro byari bihagarikiwe na Eddie Gwema ku izina rya bagenzi bacu bose tubashimire ko mwatwumvirije tunabatumira mu makuru y'igice cy'isaha imwe n'iminota 30.